cha virusi ya corona.
Iri ni Sauti ya Amerika. Izwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byabyo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, mwe kumwe na Fideni yo ngabo. Cyo kimwe n'abandi bamenyesha makuru bagenzi banje, baye makuru twabateguriye kandi turabashikiriza turi mu ngo zacu, hirya no hino ku nkengera z'igisagara cya Washington DC. Ni mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona. Ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije umugwi w'Abarundi baba mu gihugu cy'u Suwede, batanguje ishyirahamwe rishyashya rigenewe gufasha iterambere hagati y'Abarundi baba mu bihugu byo mu karere ka Scandinavia. N'igihugu cyabibarutse
hariho ndabwo kumenyekanisha Burundi mu makungu muri ibihugu turimo mvuze ibihugu turimo sukuba ngo ni Suwede gusa ngo nuko dariyo tubamwo mugaho hariho ibihugu byo muri Scandinavia akarere.
Uwo ni Marie Julien Sengiyumva umuvugizi w'iryo shyirahamwe. Mu Rwanda inyuma yaho byibonekeje ko ibiharuro by'abandura COVID-19 bigenda byongera, leta isaba abandura bashasha batararemba kuvurirwa mu ngo zabo. Abatalibani bagize igitero cya bombe mu ikambi y'igipolisi mu buseruko bw'igihugu cya Afghanistan. Ido ni ido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Guinea Alpha Conde azokwiyamamariza manda ya gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu iyo mu kwezi gutaha. Thomas Kamirindi adufite ibindi kuri inkuru.
Ishyaka rya Perezida Conde, Rassemblement du Peuple de Guinée, RPG mu magambo ahinnye, ryamugize kandida waryo mu kwezi gushize, ariko we ntiyahise avuga niba abyemeye cyangwa se niba byanze. Uyu munsi RPG yasomesheje itangazo kuri televiziyo ya leta ivuga ko yabyemeye. Alpha Conde yatowe bwa mbere mu 2010 arongera atorerwa manda ya kabiri ari nayo yagombaga kubi ya nyuma mu 2015. Mu mwaka ushize itararangira neza yahinduye itegeko nshinga ku buryo bwateye imyivumbagatanyo yaguyemo abantu 30, akuramo ingingo yategekaga umubare wa manda ebyiri ntarengwa z'umukuru w'igihugu. Usibye iyi ngingo yakuyemo n'indi yavugaga ko manda imwe ari imyaka 5, itegeko nshinga rishya rivuga noneho ko manda ari imyaka 6, bivuze ko President Alpha Conde w'imyaka 82 y'amavuko ashobora kuguma ku butegetsi indi myaka 12 iri imbere.
Urakoze Thomas. Abatalibane bagize igitero cya bombe mu ikambi y'igipolisi mu buseruko bw'igihugu cya Afghanistan. Abatalibani bakoze igitero cya bombe cy'abiyahuzi muri iyo kambi, bica abapolisi 3 bongera bakomeretsa abandi batari baki icyo gitero cyabaye mu munsi wa kabiri mu ntara ya Paktia, cyakozwe amasaha make nyuma y'uko Robert O'Brien, umuhanuzi ku bibazo byerekeye umutekano wa Perezida wa Amerika Donald Trump, asubiye gutera kamo kuko impande zitana mu mitwe muri Afghanistan zitangura zidatevye ibiganiro by'amahoro. Yahuzi aturikije imodoka yuzuye amabombe ku rwinjiriro rw'ikambi y'igipolisi imbere y'uko abantu babiri bitwaje ibigwanisho bikomeye binjira muri iyo kambi. Indeko zijeje umutekano za Afghanistan zahanganye nabo buno nyene zirica abo bantu babiri mu gutana mu mitwe kwa mazi igihe gitoya. Abatalibane biyitiriye icyo gitero bamenyesha ko cyahitanye inteko zijeje umutekano zitari nke. Ku munsi wa mbere umuhanuzi wa Perezida Trump ku bibazo bijyanye n'umutekano w'igihugu Robert O'Brien yaravuganye na Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani ku biganiro by'amahoro hagati ya leta n'abataliban bihagarikiwe na Amerika bigenewe guhagarika ingwano mu gihugu. Baganiriye ivyerekeye gutangura ibiganiro bihuza impande zose mu gihugu bidatevye. Umuvugizi wa Perezida Ashraf Ghani yatangaje uno munsi kwa kabiri ko impande zombi zashimikiye ku kamaro kuko haba amasezerano yo guhagarika ingwano kugira habe amahoro arama muri Afghanistan. Amazinga ya Trinidad na Tobago yasohoye itegeko rikomeye rijanye n'ibihano bizohabwa abatazokurikiza itegeko ryo kwambara agafukamunwa ko kwikingira ikiza cya corona. Oriane itangisha karatubwira ibindi.
Guhera ku munsi wa mbere w'indwi niho leta y'amazinga ya Trinidad na Tobago yasohoye itegeko rikomeye rigamije kugabanya no kugwanya iyandukizanya y'ikiza cya corona. Kuva uwo munsi buri muntu guhera ku mwana muto w'imyaka 8 afashwe atambaye agahomeramunwa mu bibanza bihuriramo abantu benshi azocibwa amande y'amafaranga 1,000 cy'amadolari y'Amanyamerika. Iryo hadabu rizokongerezwa ku 2,000, icyo cyaha kibaye ku nshuro ya kabiri riduge ku 3,000 Icho chaha kibaye kunchuro ya gatatu. Umushikiranganji mukuru Keith Raleigh yabwiye abantu ashimitse yuko ubona adashobora kuriha ayo mande arambara agahomera bunwa. Raleigh yavuze ko ari ngombwa ko buri muntu wese akurikiza amategeko yose kugira icyo kiza kigabanuke. Muri aka kanya amazinga ya Trinidad na Tobago afise abantu 170,000 barenga bamaze kwandura ikiza cya corona, 22 muri bo baritabye Imana.
Mu Rwanda inyuma yaho byibonekeje ko ibiharuro by'abandura COVID-19 bigenda byiyongera, leta yafashe umugambi ugusaba abanduye COVID-19 batararemba kuvurirwa mu ngo zabo. Abamaze gukira babwiye Ijwi rya Amerika ubuzima babayemwo bakumiwe n'uburyo bitwaye byatumye batanduza abandi. Asumta Kaboyi adufitiye ibindi.
RBC ivuga ko abarwayi ba COVID-19 bagaragaza ibimenyetso bikaze ndetse n'abandi bageze mu gihe cy'uburwayi bazakomeza kwitabwaho no kuvurirwa ahabugenewe, ariko bataragaragaza kuremba bazajya bashyirwa mu kato mu ngo zabo bagakurikiranwa n'abaganga. Aya mabwiriza akaba anagendera ku nama z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima w'emezi, zivuga ko iyo umuntu atagaragaza ibimenyetso bikaze ashobora kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko atari mu bandi cyangwa akaba yakwitabwaho ari iwe mu rugo. Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu bandi y'icyorezo badusobanurira ko biyumvise mbere y'uko batekereza no kujya kwipimisha, twifuje kudatangaza umwirondoro wabo mu rwego rwo kubabikira ibanga.
Natangiye kumva ndi kubabara umutwe, ngira gripe ikabije, sinajya mpumurirwa, nubwo byagera ninjoro nkumva ncitse intege mu buryo bwose bushoboka, guhumeka nkumva biranze, njya kugura imiti ya gripe bisanzwe mbona ntacyo bitanze. Ndangije nibwo nicaye ndavuga ariko se ko njya numva ibimenyetso biranga umuntu urwaye coronavirus kuri radio nkaba numva byose nanjye mbifite, aho ntiyaba ariyo.
Hari nk'igihe wumva ucika na intege cyangwa se ukagira nk'akantu kakayi kadashira.
Oya, nta hantu na hamwe nigeze mbabara, ntabwo nanjye namenye ibyo ari byo rwose.
Mu barimo kwandura iki cyorezo muri iki gihe kandi batarembye bahitamo kuguma mu ngo zabo, babwiye Ijwi rya Amerika ubuzima babayeho bari mu kato n'icyo bafashije ngo bakire iki cyorezo.
Ngiye mu bo tubana nta muntu nigeze nanduza, uko nitwaye rero nagerageje kwirinda guhura n'abandi bantu. Nabaga muri mu cyumba cyanjye kuko inzu yabaga mw'abana banjye, ubwo njye nahise mfata icyumba cyanjye ibintu byose nyine nkabikorera aho ngaho mu cyumba. Iwanjye nta muntu n'umwe nigeze nanduza. Nyine nari mfite umukecuru wanjye niwe wanteguriraga amafunguro, yamara kuyategura akayashyira ahabugenewe nanjye nkayafata nyine nkafungura, narangiza ibyo nafunguriyemo ni njye njyenyine wabyiyogerezaga nkanabibika ahantu habugenewe.
Hari abantu 8 baratubwira ubungubu reka tubavurire hano mu rugo, baravuga ati kuva nk'abantu mubana mu rupango ari mwenyine mubamo reka tubavurire mu rugo, kandi byarakunze pe tugakaraba kenshi byashoboka, isuku, siporo nyinshi, kurya ibiryo mbega bifite intungamubiri n'imbuto, nibyo bintu twagiye dukoresha cyane. Ntabwo twajyaga hanze kuko twaga mu rupango gusa, noneho ibiryo twabikenera bakabituzanira bakabishyira imbere y'umuryango bwa forotayi tukabifata.
Apato kugerageramo bambwiye icyo ngomba gukora ni siporo no gukomeza kurya imbuto, nuko nkomeza ni siporo n'amazi menshi. Siporo nayikoreraga mu cyumba cyanjye rwose aho numva no mugozi nakoreshaga amapompaje menshi mu gihe cy'iminsi 6 byari birangiye.
Ababigeze kurwara COVID-19 bakayikira batageze kwa muganga bavuga ko bakomeje gukurikiranwa n'abaganga, ariko abenshi bakize nta n'imiti bahawe.
Imiti kubera naje kugira ikibazo cyo kubabara mu gatuza baje kunzanira imiti nyine ndayinywa, ndakeka narayinyweye nk'iminsi 5 gutyo numva nyine nta kibazo ngifite, numva nyine birarangiye. Bagarutse baje kumfata ikizamini cya mbere basanga ni negatifu, bafata igikurikiyeho nacyo basanga ni negatifu, nabo twabanaga ati n'abarongera barabafatira basanga nta ufite ikibazo, barambwira ngo nyine narakize coronavirus.
Ngo twebwe twakize nyuma y'ibyumweru 3
ubu nibwo buzima busanzwe nta kibazo afite.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC giherutse gusohora amabwiriza agaragaza uko umurwayi wa COVID-19 yafashirizwa mu rugo rwe mu gihe atarembye. RBC ivuga ko uyu murwayi yemeye kujya mu kato, abajyanama b'ubuzima n'itsinda ry'abaganga ikomeza kumukurikirana buri munsi. Iki kigo gishinzwe ubuzima gisobanura ko kugeza ubu mu Rwanda abagera kuri 70% bamaze kugaragarwaho na virusi ya corona ari abari muri iki cyiciro cy'abafite ibimenyetso byoroheje n'abandi batabigaragaza. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Turagushimiye Asumta kuri iyo nkuru. Ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije umugwi w'Abarundi baba mu gihugu cy'Ubusweda batanguje ishyirahamwe rishyasha rigenewe gufasha iterambere hagati y'Abarundi baba mu bihugu byo mu karere ka Scandinavia n'igihugu cyabibarutse. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yavuganye na Jean-Marie Julien Nsengiyumva, umuvugizi w'iryo shyirahamwe, atangura avuga iki iryo shyirahamwe ryabo ritandukaniye ko n'ayandi ahasanzwe.
Aho dutandukaniye nuvuga jewe kwishyirahamwe mvugira mpagarariye ni uko dushaka gushyira ibikorwa imbere, ni uko dushaka ko Abarundi bose bafise imigambi yaba iyo kuregwa muri Suwede yaba iyo kuregwa mu Burundi ko twoja hamwe tugahanana ivyiyumviro tukamenyana kugira ngo tumenyekanishe n'Uburundi mu gihugu turimwo. Uburundi rero si vyiza, twabonye ko bitoba vyiza ko bumenyekana ku izina gusa ariko no mu bikorwa, mu mico, mu nkino, eka no mu tugenegene. Ni rero twe tuzoshira imbere abantu bazotumenyera ku bikorwa. Hashobora kuba hari andi mashirahamwe yaba yaravutse imbere y'irigi wacu, mugabo sinoja kubavugira sibonserukira, ariko nibaza ko twese tuja ku rubuga rumwe hanyuma uzokwerekana ibyo akora bigashika kure, niwe muzoheza mukavuga muti turabona ubutandukane bwabyo. Twebwe tugomba gushyira ibikorwa imbere ari nacyo tugiye gutangura maguru masha.
Bimwe none mu bikorwa nyene muvuga mwifuza kuzorangura haba ari ngaho muri Suwede canke mu gihugu cy'u Burundi cy'amavuko ni nk'ibihe?
Ibikuru bikuru novuga ndabicaga mu majambo make, hariho ndabora kumenyekanisha u Burundi mu makungu muri ibihugu turimo. Mvuze ibihugu turimo si ukuvuga ngo ni Suwede gusa ngo nuko dariyo tubamwo, mugabo hariho ibihugu byo muri Scandinavia akarere turamenyereye iwacu bariko baravuga ngo le pays des grands lacs, bacha bavuga ibihugu nka bitanu cyangwa bitandatu. Natwe turafise Suède, turafise Norvège, turafise Finland, turafise Denmark na Island. Nubwo ko muri ibyo bihugu byose turahagendera, turahasumira, turahafise inshuti n'abagenzi, twashaka ko Uburundi bumenyekana muri ibyo bihugu. Ica kabiri dushaka ko amashirahamwe n'ama industry ari muri ibyo bihugu yomenya ico gihugu cy'u Burundi, akamenya ibikorwa bikorerwayo, kumva ashobora gusanga hari imigambi baba bafise icyo no kwita kujya kwinvestisa mu gihugu bamenyeshejwe n'ishyirahamwe ryacu. Ikindi gikomeye cyane ni uguhanahana ubumenyi, ni ukuvuga nk'ibi bihugu byo muri Scandinavia ugasanga barafise ubumenyi butandukanye mu migambi itandukanye, abagwizatunga bacu, abanyeshuri bagashobora kuzoronka ku karyo ko kuza kurahura ubwenge n'ubuhinga. Si ivyo gusa turategekanya nuko mu minsi myaka iri imbere, mu minsi imbere tuzosaba aba engineer, aba docteur, aba professeur bo muri ibihugu byo muri Scandinavia na cyane cyane bo muri Suwede ko boza kudufasha kuja gusangira ubuhinga bafise mu makaminuza yacu, mu bitaro, mu mavuriro no mu yandi madomene atandukanye. Ivyo rero bizotworohera gukora duciye mu ishyirahamwe turi hamwe, kandi twizera ko mu minsi imbere tuzoja kumenyekana ishyirahamwe ryacu mu gihugu mu bushikiranganji buraba Abarundi b'abahanze aribwo Ministere des Affaires Exterieures et du Développement, kugira batumenye, kugira badufashe no kuduha intumbero n'umurongo ivyo bintu vyotworohera gukoreramwe.
Mwavuze dusubiye inyuma gato yuko hariho Abarundi benshi muri ako karere k'ibihugu vya Scandinavia. Ibibazo cane cane ahanini muhura navyo hiyo muri ivyo bihugu vyo bari nk'ibihe?
Ibibazo duhura navyo jewe ahanini nibaza yuko ngomba subira inyuma gato ntandukanye ico bita Abarundi babahanze. Dufate nk'Abarundi baba muri ibihugu vyo muri Scandinavia bamaze nk'imyaka 10, 15, 20 bamaze kuronka ubwenegihugu, abo jese nibaza ko baba bakiri impunzi. Ndavuga n'Abarundi babaye imigre bimutse gukorera mu bindi bihugu naho baba baraje muri ico gihe byitwa ko bahuye. Ni ukuvuga ko harageze rero ko natwe dusubira inyuma tukaja gushimira igihugu caturenze tukamenya iyo twaje tuva rero muri make ibibazo duhura nabyo nibaza ko bishobora kuvana n'imvo za politiki ugasanga abantu batishimiye ingene igihugu ino munsi bo bacumva cyane bakirema ugasanga hari abandi bavuga ati oya hariya jewe naramaze gushika mu kindi gihugu ahandakwije ndikwije nta kindi ngene mugabo muri bihugu turimo ni ukuri harimo amaporotinite abashaka kwiga bariga abashaka ubuzi baraburonka mugabo biyumvira gusubira inyuma nabo ngo batange icyo ni ukwita ibyo bita mu rusengero ikigira cumi iriza amashenge maze nuvuga nti abarundi babahanze turakwiye gutanga ikigira cumi igihugu cacu cyatwibarutse cyaturetse.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Kubaho nabi, kuburabuzwa no kugabanya imfashanyo zitandukanye harimwo ibiribwa biteye impungenge impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania. Zibaza yuko wo bari umugambi w'uku batahukana ku gahato. Umenyesha makuru wacu mu gihugu cya Tanzania James Jovin yanyarukiye mu ikambi ya Nduta aganira na zimwe mu mpunzi zahahungiye.
Ego yuwe ni yagerageza kudufata turayishimira nk'ibyo dukorera ariko gusa leta ya Tanzania nayo sinzi nimba yaraduhaze kuko gye iyo mbibona umuntu mengo niko nubibona kuko nta kuntu bo tuzanira indya kandi cyacari kiyagera yo kuduha bakongera bakadusubiza inyuma tutariye aha rero nka yuwe yari kwiye kugerageza ibishoboka byose yoyo ikabira bikavuga ati jyewe ziya mpunzi igurabona nibo batugaburira kandi bashyikiriza bajya nabo bagaca bagira iki nabo bakaduha
ubwiye ati baduhereze imboga ubushaza n'amavuta n'umunyu n'ubuyi twebwe turavuga ati mbere mwaduhaye indya zirura kibeshe ubufu barabudandaje nubu abana barimo guhwera ati izo mboga nubwo twozitwara ntacyo zotumarira muraca tubwira ati rero mwihangane mutsotse cyo icyo rero baciye batuma abamunyigiti bacu je nibo bankuye ngaha ku muhanda ati nimumanuke mu bantu b'imiryango muze gutora ifunguro tumaze kugenda kuhera indya twazirose saa cyenda n'inusu indya baradupokereza mu bantu badupokereje kajya gafuko nyine k'ibiharage igisorori cy'ubushaza n'ikinusu cy'igisi cy'ikibubu cy'ubushaza amafuta nyine nayo baduhereza akadonka kujya nyine babiduhereza hama turibandanireze turataha
haciye akanya turaza batugirisha inama ati rero ntanjya zihari hari imboga zonyine none tubaho imboga zonyine muzogaruke kwishuza ifu sabwa ati twebwe nta kuntu twotora imboga zonyine ahanini n'ubugari ati rero hari yafirura abariyo tubaha tishwe ibijya byatunanise ibyo twokongera gutora ati nimutahe rero njye nizaboneka abaderasi bazobasanga muhera kubabwira asha turaca turataha dushitse muhira rero ejo nko mu masaa tatu niho batubwira ngo tugende gutora injya naho nye n'injya barindiriye nye n'imodoka yishikanye nye n'ifu niho twaca turonka injya mu masaa munani naho nye tugiye twihebure nye tugiye dutahe ku munota wa nyuma injya nyene bigendo
ariko tuko turara ku kibazo cy'imboga kweri mu bantu indwi bahora baduha akajya gafuko k'ibiharage bakaca baduhana nakajya gafuko k'umubacera k'ibiharage ubwako kavuko k'umubacera twakabonye baca badushirira ko igisorori cy'ubushaza muri rusange kweri imboga ntizikwiye ntizikwiye kuko ako kafuko k'umubacera ntako twabonye
ababwa ati none ko babo ntarya ziho none mushaka tugire guca abana turabagira gute barara hehe aba Tanzania bace bazo baratubarira ati bujya rero mwebwe hari himboga n'amavuta n'intuzenya n'umunyu n'ubuyi acamucore mugende ibindi muzaza kubitoreje bya twarabirabye turavuga ati bujya rero twe nitwojya gutora indya zimwe izindi tuzisize inyuma kitugisize inyuma n'izindi batiziduhaye
rero umuntu kweri turiko turaraba umuntu ngaha aragenda ahura n'ibibazo kubera kweri turiko turanga ibintu ejo bundi zigenge baduhaye kweri nka jeza arankoze ko nukunkura ko kandi kweri ndaragiye no mu bintu by'imideni kuko sindandaza fise twana turya n'ubu dushikiye kugira nti kwishyura kubera mu gihe twege baduhindurira iminsi yo gupokerera ko baciye zijyanjya zindwi zibiri baduhereza ntazo bigeze baduhereza wumva ivyo vyose ko vyagiye biraronderana hero ivyo urumva ko umuntu nyene agenda ahura n'ibibazo nk'ivyo
dusaba nyene yuko nyene twoza turajya gupokera batubwira ati mujye gupokera tugatahana indya nyene batatubwira ngo ntanjya zihari kandi tuba dufise abana bashonje leta ya Tanzania yoyo kidufashamwe ikadufasha nyene yuko nk'uko yahora uretse ubumengo vyahindutse umwe wese ataha ku bushake bwiwe nk'uko umuntu wese agenda afise ikintu yahuye unze twahunze ibintu bitandukanye munanye nashobora gutaha ku bushake bwiwe nyene abirondera ntibahunguka babishaka bahunguka nyene ku bintu babonaga ha muhambi by'inzara babona n'ukuntu babafashe nabi bakaca bihungukira mbere ngo nabahunguka mbere babo bakaca banagaruka kubera nyene byose bavyana bayobeye kubera imibereho mibi
nk'icyumviro cy'iwanje no saba kuko yokongereza indya bakatugagiye tuka inizindi y'abantu habona nizikwiye nzitugeza ni tariki tugereza ntutuboga twonka ho ubuhoho ndazineza tubirya meza bi kae batubwiye ngo nkwezi kumwe cyatubirya nka meza bi
cye nkaje ku kibazo cy'iwanje nubwo bozigabanya naho bazoduha n'isoroli mu jewe senzo nguka nzoguma nga kireke bagize nyine ki subiriyo mwapfuye nyine mwese bahera ku mazoni aho nzonguka rero umuntu ari kararaba kweri kugabanya ifashanyo si wo muti yuko impunzi zohunguka kuguhunguka zohunguka umuntu agize ne avyiyumvamwo
urakoze Joven kuri iyo nkuru umunya Nigeria akinumwe Adesina uyu munsi yasubiye kurahirira kuyobora ibanki nyafrika ijeje iterambere birori byitabiriwe n'abakuru b'ibihugu barimo na president Kagame w'u Rwanda Guido Nido tubibaze mugenzi wacu Denis Teshimimana akorera mu biro by'Ijwi Amerika mu Bwongereza
umuhango wo kurahiza president wa banki nyafrika yo gutsura amajyambere Akinumi Adesina wabereye ku cyicaro cy'iyo banki ya Abidjan mu murwa mukuru wa Cote d'Ivoire uwo muhango witabiriwe n'abakuru b'ibihugu abaguverineri ba banki kimwe n'abandi bahagarariye ibigo bikorana na banki nyafrika yo gutsura amajyambere n'umuhango wabaye mu buryo bw'iyakure kubera kwirinda icyorezo cya COVID-19 mu ikubitiro Akinumi Adesina gutorerwa kuyobora banki mu gihe cy'imyaka 5 iri imbere yarahiriye kuzakora neza imirimo ashinzwe
President of the African Development Bank solemnly declare and undertake before the chairperson of the Board of Governors
Adesina yemeye kuzakorana umuhate n'ubwizige imirimo ashinzwe yubahiriza ibikubiye mu ngingo ya 37 na 38 z'amategeko agenga banki nyafurika yo gutsura amajyambere mu ijambo rye yavuze ko mu myaka 5 iri imbere banki ayobora izashyira imbere iterambere rya Afurika nyirizina imibereho myiza y'abaturage kubaha amashanyarazi ibiribwa n'inganda mu bakuru b'ibihugu bya Afurika bitabiriye uwo muhango harimo uwa Liberia George Weah Alpha Condé wa Guinée Umaro Sissoko Embalo wa Guinée-Bissau Denis Sassou Nguesso wa Congo na Paul Kagame w'u Rwanda Perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu ijambo ryatangiye avuga ko ashimishijwe no kuba ari muri uwo muhango kwakira indahiro ya Akinumi Adesina abondaraho kumushima ibyo yagezeho
He has led the bank with integrity and purpose for the past 5 years.
Ati yayoboye banki nk'inyangamugayo ifite ubushake ashyira imbere iterambere ry'ubuhinzi uburezi bitanga ngufu n'ikoranabuhanga ribihuza byose Perezida w'u Rwanda yakomeje avuga ko yizera ko mu myaka 5 iri imbere hazakorwa byinshi byiza kandi yongera kwizeza Adesina ko abakuru b'ibihugu bamukigikiye
Dr. Adesina You have our full support as you continue to lead the African Development Bank through this
Ati dogitera Adesina turagukigikiye byimazeyo mu murimo ukomeje wo kuyobora banki nyafurika yo gutsura amajyambere muri kino gihe cy'icyorezo cya COVID-19 kirimo impagarara ariko nanone umugabane wacu ukahigira byinshi Perezida Kagame yarangije avuga ko banki nyafurika yo gutsura amajyambere yagize uruhare mu kubungabunga inyungu za Afurika mu gihe cy'icyorezo cya virusi ya korona muri imyaka 5 Akinumi Adesina maze ayobora banki ya abaturage ba Afurika miliyoni 18 bagejejweho amashanyarazi abandi miliyoni 140 bagezwa ku ikoranabuhanga ryo guteza imbere ubuhinzi mbere y'uko atorwa bwa mbere mu mwaka wa 2015 Adesina yari minisitiri w'ubuhinzi n'iterambere ry'icyaro muri Nigeria yahabwa igihembo gihanitse mu guteza imbere mu kwihaza mu biribwa Veniste Nshimimana Ijwi rya Amerika Londres
urakoze Veniste kuri iyo nkuru
banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411169 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubasangiza uyu munsi habayeho. Ni kimwe mu bintu byaranze itariki mu mateka y'isi. Twayiteguriwe na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana akorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'igihumbi 1969 Muammar Gaddafi yafashe ubutegetsi muri Libya. Muammar Gaddafi wari ufite imyaka 27 ageze ku ipeti rya kapiteni yayoboye coup d'etat yahiritse ku butegetsi umwami Idriss wa Libya. Gaddafi yahise amusimbura agirwa umuyobozi w'inama nkuru ya revolution. Gaddafi yavukiye mu ihema mu butayu bwa Libya mu mwaka w'igihumbi 1942 avuka mu muryango w'abahinzi borozi. Yari umuhanga mu ishuri ku buryo yarangije kaminuza afite imyaka 21 arangiza n'ishuri rikuru rya gisirikare afite imyaka 23. Afatanije n'abandi basirikare b'abofisiye burungano rwe yacuze umugambi wo guhinduka umwami Idriss wagaragazaga ko atsimbaraye ku matwara yo gukora ibintu nk'uko byahozeho kandi asa n'utumva inkubiri yariho yo guhuriza hamwe ibihugu by'Abarabu. Mu mwaka w'igihumbi 1969 Gaddafi na bagenzi be bahengereye umwami yagiye muri Turukiya kwivuza maze ahirika ubutegetsi bwe nta maraso amenetse. Ubwami bwahise bucibwa, Idriss ava muri Turukiya yerekeza mu Bugereki, nyuma yaho abona ubuhungiro mu Misiri aho yagumye kugeza atabarutse mu mwaka w'igihumbi 1983. Nyuma y'umwaka umwe ageze ku butegetsi, Muammar Gaddafi yafunze ibigo bya gisirikare by'Abanyamerika n'Abongereza ndetse yirukana n'Abataliyani kimwe n'Abayahudi b'Abanyalibiya. Mu mwaka w'igihumbi 1973 yigaruriye uduce ducukurwa gwamo petrole twari dufitwe n'abanyamahanga, asubizaho amategeko gakondo ashingiye ku idini rya Kisilamu, acuba bari gucuruza inzoga zisembuye no gukina urusimbi, ariko aho ubwisanzura abagore kandi atangiza gahunda yo guteza imbere imibereho myiza y'abaturage yatumye abanyalibiya babaho neza. Muri Kanama mwaka w'2011 ingabo zibumbiye mu mitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwe zafashe umurwa mukuru Tripoli. Muammar Gaddafi arahunga mu kwezi kwa cumi ku itariki ya 20 mu mwaka wa 2011 Gaddafi yafatiwe mu mujyi wa Sirte uri mu majyaruguru y'igihugu aricwa.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Facile Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibi biganiro. Wabihagarariye ni Frederic Nkundikije na makuru twese twateguye turi mu ngo zacu kuri mikoro mari kumwe na Fideni Yongabo. Turabashimiye mwese, mugira umugoroba mwiza, mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika.